Yimwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba umunsi wa kane. Kuri umugoroba w'umunsi wa kane muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze mwese.
Cyo mbishingiraho nuko nageze centre du sante bagapima bati uri muzima nta ndwara ufite, nagera kwa docteur aturwaye typhoide, nge nanjye nari ndi ku murongo w'urupfu usibye kuba narahuye na docteur.
Uyu ni umunyagihugu aba mu ntara yo mu burengero bw'u Rwanda, havuga ku kibazo cyo kutagira abaganga b'abahinga mu bigo bitanga inyigisho z'imfungurwa nderamubiri, ivyo bigatuma bagwara nabi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye aho komine ya Busoni mu Burundi yazindukanye urubanza gukwemeza icese kuvavanura n'ivyo kwandagaza imyanda mikuru, turazibeshikiriza mu kanya. Tugiye kandi kubaha iminota 15 abandi muhamagare abatashoboye guhamagara mu isaha mu mwanya uheze. Mushobora guhamagara mwifurize Noweli nziza n'umwaka mushasha muhire ku nshuti n'abagenzi. Tubibutse nimero mushobora guhamagara ko ni 1-202-441-931. Iyo nimero turayisubiramo mu kanya. Kaze mwese. Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda hari abanyagihugu bo mu bice bitandukanye by'igihugu basaba ko abaganga b'abahinga baza barabagendera kuko ibigo bitanga inyigisho ku mfungurwa nderamubiri bigifise ubushobozi buri hasi. Aba banyagihugu bafise impungenge ko hari indwara zishobora kuba zohitana abantu kandi zoshoboye kuvugwa kandi zigakira. Ni nkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Nibyifuzo bamwe mu baturage bo mu turere twa Nyabihuru bavuna ngororero bafite ariko bashobora kuba babisangiye n'abandi hirya no hino mu gihugu. Hari abavuga ko hari indwara zishobora guhitana abantu kuko ibigo nderabuzima bitabashije kuzitahura ngo bahabwe imiti kwiranye nazo, kandi babishimangiza amakuru mpamo n'ibyababayeho nk'uko babisobanura.
Nge mbishingira ko narwaye typhoide ariko sinamenye indwara nari ndwaye yariyo, kuko nagiye centre du sante barapima barabana nta ndwara tubona. Bigera igihe mbibyira umuvandimwe wanjye tuzaze hano i Kigali bagusuzume, mpuye na dogiteri niwe wampimye barambwira ati urwaye typhoide. Gusa nicyo mbishingiraho ni uko yari inyishe.
Kujya kwisuzumisha inshuro nyinshi umurwayi abwirwa ko nta ndwara, bavuga ko nko mu bice by'icyari gikurikiraho ari ukujya mu bavuzi gakondo bakeka ko ari amarozi, ku buryo nabyo bishyira mu kaga ubuzima bwabo.
Kwanza iyo umuntu agiyeyo baramubwira ati ntawe turabona utarwaye, kuko barapima bakavuga ati nta kibazo ufite. None wa muntu akahita yobaka imiti ya Kinyarwanda bakamuha imiti yo kumwangiriza mu mubiri, rimwe na rimwe akibwira ko ari uburozi. Niyo ndwara ikanamwica azi ngo ni uburozi, akijundika bagenzi b'abaturanyi kumva atari n'uburozi. Icyo mbishingiraho ni uko nageze centre du sante bagapima bati uri muzima nta ndwara ufite, nagera kwa docteur aturwaye typhoide, nge nanjye nari ndi ku murongo w'urupfu usibye kuba narahuye na docteur. Niba rero benshi bagarukira centre du sante rimwe na rimwe babwira bati nta kibazo ufite mu mubiri, irumva iyo ndwara ishobora kwangiriza benshi.
Aba baturage bavuga ko kuba ubushobozi bw'ibigo nderabuzima bufite aho bugarukira kandi aribyo byegereye abaturage henshi mu gihugu, hari hakwiye kujya ingengabihe ku buryo bamenyeshwa umunsi abaganga bazobereye indwara ibigo nderabuzima bidasuzuma cyangwa ngo bivure bazabasuraho bakabona serivisi z'ubuvuzi hafi.
Nta bushobozi buhagije afite bwo kuba yapima izo ndwara ngo bayimenye, kimwe n'uko batanazivura. Ariko wenda mudukoreye ubuvugizi nko kuri centre de sante akajya agera nka docteur ibyibuze nka kabiri mu cyumweru, hakabaho oreri y'igihe azazira abantu bafite uburwayi budasanzwe cyangwa se bumva ameze uburyo bari kwiyumva budasanzwe bakaba baza kwipimisha, byatuma umuntu arushaho kumenya amakuru y'ubuzima. Ubusanzwe centre de sante zina hazifite ubushobozi bugufi cyane mu gupima indwara zikomeye nk'izo ngizo. Iyo hageze yenda ukavuga uti korora umutwarandya munda iki, bagenekereza ubwoko bw'indwara bitewe nuko nta rugero rwo gupima indwara zikomeye nk'izo ngizo bafite. Icyifuzo nge nari mfite kwari kugira ngo wenda habeho kuramforusa cyane ireme ry'ubuzima kugira ngo no mu bigo nderabuzima by'ibanze habonekamo ubushobozi bwo kuba bwapima.
Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gisenyi Major Dr. Kanyankore William wasanga kuba hari indwara zirenze ubushobozi bw'ibigo nderabuzima ari ibisanzwe, ariko ku muganga adakwiye kugenekereza ngo atange imiti atazi neza uburwayi ubwo ari bwo. ahubwo ko bikwiye kuba bikorwa mu buryo asobanura.
Abaganga ntabwo dukora nk'abapfumu, tumenye indwara ruko dukoze ikizamini. Hari ibizamini byinshi rero bidakorwa muri centre de santé, bigatuma n'umuganga atakwemeza kurwaye indwara runaka. Urugero nko kureba ko umurwayi afite igituntu cy'igikatu, ntabwo muri centre de santé bagipima. Imashini ibikora iri hano gusa ku bitaro, natwe kandi tuyibonye vuba. Nubona ko ibyo bidashoboka ku rwego rwawe udashoboye, hita wihutisha kohereza ku rundi rwego. Hari abaganga bakunda kugumana uburwayi ngo abanze agerageze, ariko ibyo ngibyo ntabwo tubishyize cyane. Icyo dusaba gusa ni uko twagira imyumvire imwe kuri iki kintu twese. Niba umurwayi afite ikintu cyamuhitana, ukaba udafite icyo wamukorera ako kanya, uhita umwohereza ku bandi bashoboye kugira bamuvure. Kandi ni ibintu bisanzwe ku isi hose, urwego rumwe ruhereza urundi umurwayi igihe rwumva ko ubushobozi bwabo cyangwa ubumenyi bwabo hari aho bwagarukiye.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko igihugu gifite ikibazo cy'abaganga badahagije ugereranyije n'umubare w'abarwayi, ariko isobanura ko bitewe n'uturere tuba tugaragaza ibibazo byihariye, habaho gahunda yo kohereza abaganga b'inzobere bajya kuvura indwara zananiranye basanze abarwayi mu duce batuye. Nta mibare nyayo iyi minisiteri yahaye ijwi rya Amerika yabavuye muri ubu buryo n'inshuro bikorwa, ariko ishimangira ko bikorwa kenshi. Nibutse ko agaragariza imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko bizakorwa bizagabanya igipimo cy'umubare w'abarwayi ku muganga umwe. Minisitiri w'intebe Edouard Ngirente yavuze ko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 iki gipimo kizava ku 1,055 kikagera ku 7,000, naho igipimo cy'umubare w'abarwayi ku muforomo umwe kikazava ku 142 kikagera ku 8,000, mu gihe umubyaza azaba yita ku bagore 2,500 bavuye ku 437 biriho ubu. Biteganyijwe kandi ko muri iyi gahunda y'imyaka 7 ya guverinoma hazongerwa umubare n'ubushobozi bw'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima, barimo abaganga, abaganga b'inzobere, abaforomo n'ababyaza n'abandi bakozi b'ibitaro. Gusa hari abasanga kugera kuri iyi ntego bishobora kuzakomwa mu nkokora no kuba hari abasoza amasomo mu bijyanye n'ubuvuzi, ariko abatsinda ibizamini bibemerera kwinjira mu rugaga bakwiye kuba babarizwamo bakabambarwa. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze Claude kuri iyo nkuru yerekeye abanyagihugu bariko baripfuza ko haba ibigo nderabuzima mu gihugu. Andi naho komine ya Busoni yazindukanye urubanza rwo kwemeza icese kuvavanura niki n'ibyo kwandagaza imyanda mikuru iruhande yo guhimiriza kubaka utuzu twa sugumwe. Hari nabiyigiriye inama yo gufata mu minwe ikibazo cy'isuku ryo ku mibiri. Muri icyo gihe haraba isekeza ryo koza ku nguvu abavyanse ku neza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Amashuri atanu yo muri komine ya Busoni n'imihana iyegereye niyo yigishijwe kuvavanura no kwandagaza umwanda mukuru ahariho hose. Kuri wa kane rwarurubanza kubatahuye bagashira mu ngiro inyigisho bahawe n'ishyirahamwe NCA. Theophile Ndayisenga ajejwe umugambi w'isuku n'isukura muri iryo shyirahamwe.
Twageze mu rubanza rwo kwigina kuvavanura no kwandagaza amavi. Ubundi ndavuga ko kuko ntazi kubabarira amatwi mu bijyanye n'isuku. Rero hari imitumba yashyitseko kuba yavavanuye bihereye ku ishuri, kuko ni umugambi uhimiriza isuku riva ku ishuri maze rigakwira mu ngo zerereye ku ishuri ndetse n'izitarereye ku ishuri. N'umunsi twaje kwigina rero ko bashoboye kuvavanura, tukemeza ku icese yuko bavavanuye no kwandagaza na cyane cyane mu kubaka utuzu twa sugumwe.
Mu ntara ya Kirundo intambwe iracyari ndende mu isuku rifatiye ku kugwanya kwandagaza umwanda mukuru. Leonard Bariyuntura ajijwe igisata cy'isuku n'isukura mu ntara y'ubuvuzi ya Kirundo afatira ku rugero abanyagihugu bageze ko mu gutunga utuzu twa sugumwe.
Twumvise yuko ibice hafi 70% uko bagiye kubidushikiriza bafise ubuzu bwa sugumwe kandi bwiza. Ni intambwe idasanzwe kuko mu ntara ya Kirundo hafi 70% nyene mu ngo dufise ahubwo bafise ubuzu bwa sugumwe butabereye.
Tefire Ndayisenga avuga ko ataka burimbo kugira isuku yitwararikwe mu Burundi.
Ivyigwa birahari mu Burundi mu isuku turashari kure cyane. Cyerekana yuko ibice 65% mu Burundi bitagira utuzu twasugumwe tumeze neza. Aha rero ntituvuze yuko abana barenga 5,000 bapfa ku mwaka mu Burundi biturutse ku ndwara zifatiye ku isuku rike. Murumva ko biteye ubwoba.
Mu ngo zegereye amashure umugambi warakiriwe ndetse n'impinduka ziramaze kuboneka. Umukuru wa zone Gisenyi wo muri komine Busoni aravyemeza.
Hari ibigwara byakunda gufata bene igihugu ngahagi bitanye n'umwanda nko gucigamwo n'ibindi bintu by'amayoka, ariko tubavye kwa muganga byaragabanutse ubusi cyane kubera ko ibyo bintu babyigishije.
Iruhande yo guhimiriza kubaka utuzu twa sugumwe no kutugirira isuku, bamwe mu bajeje intwaro barafashe ingingo yo gukurikirana abanyagihugu ku isuku ryo mu ngo no ku mubiri. Karenzo Reveriano Juma arongoye umutumba wa Gisenyi aratubwira inama bigiriye ku mutumba rongoye
twaraba nkuge yazindutse kwibarabara tukamwitegereza twabona ukuntu hasa ku maguru ku mubiri cyo tumufata tugatugura ikidomora cy'amazi tukamushira ahantu tukamwisabona kiyoza aka tukamuhagarikira hanyuma rero batumutegeka yuko azosubira kuzatembera yiyogeje kandi turabona yuko ibintu biko biragenda neza ubu bace babyijukira bose turabona yuko bariko baragira isuku byo ku mubiri uribaye ngombwa turamwoza hanyuma rero hari umugwi w'abagabo boza abagabo bagenzi babo hakaba n'umugwi w'abakenyezi boza abakenyezi bagenzi babo
uyu yahora aterekwa amazi ubu arakenguruka ko yategetswe koga naho hagiyemo ingufu
sanswe nasanze isukurikirewe huko nabyize nishure ariko ico gihe bansanze agahuzi naho nambara katameshe cyo bamfashije rero bampaye mugamba ati kurisha umwanya tubone ukarabye se nizo zurarangwa ikogwa byo ngaha wameshe barampaye amazi n'isabune ndakaraba kubirana byoroshemwe
mu bagendana umwanda ku mubiri kuri uyu mutumba wa Gisenyi abagabo baza imbere naho bagerageza kubisigura
abagabo bashi niho bareruye cyane ku badamu genda bona abadamu nga mu gisagara abatafise isuko ni bake
oya ntabeshi cyane si bose ariko bashobora kugira ubwanda biterwa nuko abagabo twama kubikorwa byinshi tugereranije n'abakenyezi kuko umukenyezi arafise umwanya munini wo kwicara mu rugo
umuhanuzi wa buramatari w'intera Kirundo wajijwe iby'ubutunzi Alain Tribert Mutabazi asaba ishyirahamwe ryafashije abanyabusoni gushika no mu yindi mitumba
twashinyaje kuba amasurukiye NCA mwabo turifuza yuko umugambi mwawukomeza mukongereza no ku yindi mitumba mukongereza no ku yandi mashure
kaba nkako kwandagaza imyanda mikuru biracyaboneka mu bindi bice by'intara ya Kirundo igisagara cya Kirundo n'imicungararo yacu idasigaye inyuma mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze tubararitse ko mubandanye kumviza radio ijwi rya Amerika kuri site ya internet mushakuru nka makuru n'ibiganiro ni wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
uziko ngukunda baby you know better Kuhora ndeba Tumepanda milima Tukashuka mabonde Wawili kwa mapenzi Koza lafyo Uza mjari labana Uza mjari labana Baby ya go
Radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 5 muri kumwe na Aurélien Itangishaka kubganje na bagenzanje hano ku Radio ijwi rya Amerika tubifurize ibihe byiza cyane byo kurangiza umwaka w'2017 dutangura mushasha w'2018 muri kano kanya rero tugiye kubaha akanya iminota 15 mubandanye mwifuriza inshuti y'abagenzi umwaka mwiza n'abakristo aho muri hose mubandanye kwifuriza Noeli nziza abiwanyu ni muri kano kanya nyene rero tubibutse ya nimero mushaka kuduhamagara ko kuri WhatsApp canke nimero isanzwe mutwakure ko tubahamagare ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1 ndasubiramwo nimero mushaka kuduhamagara ko mukipfuriza abanyu umwaka mushasha muhire canke Noeli ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1 kaze mwese
Ndabona isiza mbana ndo Ndashaje Tukabana Tukabana Mamuo Mame L'amour Ndakukunda sivanga Ndabana afuwe Ngamikazi wikwanda Ndabatu watu zimi My African darling
nataka fasi nzuri
sinikize nkwanga sicyo ndakukunda sibanga
uzabana afuye
nyamikazi w'Rwanda
aba nabaririmbyi b'abanyarwanda Kitoko na Medi baririmba karirimbo sibyo ni mu gihe rero turiko turabandanya guhimbaza ugutangura umwaka mushasha mu minsi mike cyane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani turiko turafata rero akaryo ko guha abanywanyi biradishwa ijya Amerika akanya ko kwifuriza bagenzi babo inshuti zabo Noweli nziza n'umwaka mushasha muhire tujye ku murongo wa telefone rero duhere kuwitwa Jean-Marie uriwe neza Jean-Marie umwaka mushasha muhire ngaho rero ifurize abi wawe icyo wifuza
ege ndifurize umwaka mushasha abo tuvukana cyane cyane uwitwa Rudafusa Rumuri Monge Edwari Jeremi hano Kirisia nawe nyine ndamutahije umwaka mushasha n'abanzi bose ku izina rya Jean-Marie bari ahantu bita mu kirambi muri kamyona y'itabi
Wauge uramaja hega jamari.
Ndiki tega.
Mwaka mushasha muhire.
Ego, yate.
Ego, urakoze cyane. Tubibutse ko bagenzi b'ijwi rya Amerika no kuri Facebook niho turi murashaka kutwandikira naho nyene tugasoma ubutumwa bwanyu kuri Facebook yacu tubibutse adresse ni VOA radio yacu naho nyene abari ku buhungangurukana bumenyi murashaka kutwandikira ko tukabona ubutumwa bwanyu hano muri studio 5 Ndabona kuri Facebook mutanguye kutwandikira ndabona witwa Etienne Etispso Ndikumana avuga ati mba muri Kenya nifurije umwaka muhire umuryango wanje uri mwisare mu Kibuye ishengero rya Adventiste ku isi yose indirimbo ya Korale Ambassador Embassy mu Rwanda Ndabona kandi witwa Elise Dieu Merci ati ndashaka kwifuriza umwaka mwiza abakunzi banje mvuka mu Rumonge nawe nyine turakwifuriza umwaka mwiza ndabona witwa Ngabo Felicien ndabona witwa Ngoboka Jean-Claude ndabona bonne année bonne aventure ndabona kandi witwa Ray Blaise Habineza nawe nyine narifurije abiwe umwaka mushasha muhire Habineza urahura komeye Alo Habineza turi kumwe? Duzijwi Habineza urahura komeye mwaka mushasha muhire na Noweli nziza. Yo Habineza telefone rikira kugora ntitukumva. Ongeza volume kuri telefone. Cyankereka tugerageze dusuye kutugu telefone kumva telefone rikira kugora gato. Ndabona kandi kuri Facebook witwa Gerard Ndagijimana turakwifurije umwaka mwiza. Nawe nyine turaza kugerageza kubahamagara ni benshi cyane kuri Facebook ariko reka ngerageze kuraba amazina yanyu Bonaventure Yisenga hari witwa Remy Ndayishimiye Pacifique niyo mukiza Simpenzwe Melchior Jean Paul Nizigimana ndabona n'uwitwa Nick Black David ndabona n'uwitwa Sylvestre Nchuti Muramvya turakuramukije tukwifuriza umwaka mushasha muhire nawe nyene yifurije ibihe byiza abi wabo turabona n'uwitwa Nitunga Nelly Elise Nitunga Nelly Elise turabona n'uwitwa Joel Niyonkuru ndabona kandi witwa Theosphile aba bose ndiko ndasoma bari kuri Facebook yacu ni VOA radio yacu tubandanye no ku murongo wa telefone twakira witwa Ndayisenga wiriwe neza
Eko twiriwe neza turashimye.
Ni byiza cyane. Uherereye he?
Yemerereye mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Gitega.
Gitega maja he?
Hagati mu gihugu mu gisagara cya Gitega.
Muri vile nyine Gitega. Ifuriza abawe rero bihe byiza.
Ndashaka gutasha abanje bari mu nkambi y'Induta muri Tanzania. Muri abo harimo uwitwa Simoni hamwe n'umufasha wiwe harimo witwa Edimo no witwa Nyonga Busiriyake harimo yatakse na barumuna bande bari muri komine Nyabihanga aho mu ntara ya Mwaro yatasha n'abandi banyeshuri basanzwe biga kuri kaminuza y'Itankoma yatasha
turagushimiye cyane gose na wewe tukwifurije ibihe byiza cyane by'umwaka mushasha ugiye kuza
ego
urakoze cyane ndabona kandi kuri Facebook turabandanye kubona Samson ntaho mvukiye ati mwirewe neza ndifurije umwaka mushasha abamenyesha makuru bose n'abagenzi bose bari Gitega Bujumbura Cyangugu mu Rwanda ndabona na Jean de Dieu niyo nkuru ati murakoze cyane ndi mu gisagara cya Bujumbura nashaka kwifuriza umwaka mwiza abagenzi banje Jean de Dieu nawe nyine turagerageza kurondera ku murongo wa telefone turabona witwa Mosfire urabona witwa Jean-Claude ndabona witwa Felix Rukundo mwene Karori ati turi kumwe turabona na Jeremy Luc Nziza Irankunda Eve turakubona turakubona kandi nawe Innocent Duimana turakubona nawe David Ndampirwa wa kabiri Leonce Nemerimana Blaise Habonimana turi kumwe nawe nyine turakubona abo bose rero muri ko murumva bari kuri Facebook baratwakura kuri Facebook tubibutse nimero yacu mushaka kuduhamagara ko abari kuri telefone mutwumva ni 1 2 4 4 1 9 9 3 1 suno musi gusa nejo nahijye ejo tuzobandanya tubaha kanya mwifuriza banyu Noel nziza na bonani.
In this town love, yeah, oh, it's another one. Alright, baby boy, you love say I be slay mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows say you be dumb baba, and I know you wanna touch my thing, yeah. I say Roja. Roja, ngira kumunda baby. I say Roja, cause I'm the same mama. Ngira kundu wa baby. I say Roja, Roja, na wundu kukunda. I say Roja, cause I'm the same mama. Uyakalenda, Mr. Biggie Money. Show me love with your Biggie Money. With your busy buddy. You do the talk, I don't like you talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You put that by Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu. J'ai pas le temps de tes paroles. This your lovey, lovey talking. Lovey, lovey talking. That money to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Itangishaka mwifuriza banyu umwaka mushasha muhire ndabifurije kubganje umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2018 tuje ku murongo wa telefone na Charles arifuza gutasha Charles wiriwe neza uraho urakomeye duzijwi cyane bawe bakumve neza uri hehe
ndi muri Zambia ibitaka
Zambia mu bumanuko ku bw'Afrika dizijwe itasha biwanyu
kandi ngatasha mukuru wanjye twa uje kitumenga hanyu Zambia ngatasha se ibaringa umurumonge mu kizuka ngatasha n'umugenzi ari mu rumonge twa Ireroni ngatasha n'abatwiganye wese ngaho mu rumonge ndabifurije umwaka mushasha na Noweli nziza.
Charles umaze igihe kingana gute muri Zambia?
Madeyi imyaka ine.
Ni byiza cyane kumva mutwumva ngaho muri Zambia Radio Ijwi rya Amerika isamiranira hiyo murumva kuri internet canke mu buhe buryo
kuri internet
ni byiza cyane urakoze cyane tukwifurije umwaka mushasha muhire
ndetse na
mama ngire kundu ate Roger Roger n'undo kukunda ate Roger cause I say mama
Adijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mubandanye muduhamagara muronka kanya turacyafise iminota mike yo kwifuriza abanyu Noel na Bonane nziza ku murongo wa telefone turabandanya tubabona ko muri ko muraduhamagara nawo nyine turabahakaryo kuri internet Facebook yacu ndabona Dionis Blaise ku murongo wa telefone naho turafise Elise wiriwe neza Elise Ego, Trashim. Duhamagaye uri he?
Ndamugira akara cyabujumbu.
Byifashe gute?
Aka marazi ari neza kweri.
Manishim. Naho rero ifuriza biwawe Noel nziza canke bonane.
Wandere ku muri turi kuri Paris. Ndiye ndamu, muri komere mu ngiye kandi mvuka ntita kumuhuza. Monika Jare, Itainosa. Ita Jama in the Imana Oras and Wendai Bujumbura. Ita de Jaro Imana, Najam, Najam, the Jama Kava. Namukuan, Namukuan, the Amanu Damo.
Murakoze cyane nawe Elise. Ngibandanye kugira ibihe byiza. Radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndumva tuko turaronka b'i Burundi, Rwanda muri hehe. Hamagara Radijwe rya Amerika 1202 4491931. Tubandanye ku murongo Radio Ijwi rya Amerika. Turabona ku murongo wa internet turi kumwe na Nitunga Nelly. Nitunga Nelly. Ku murongo wa telefone naho dufise Melchior. Amahoro neza Melchior.
Amahoro.
Uraho urakomeye.
Daho.
Uramajahe.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Ngororero.
Ni byiza cyane. Twa twabuze abari mu Rwanda. Ngaho rero tasha biwanyu.
Yewe ndatashe umwana w'inshuti yanjye bita Jerome ari Uganda. Ndatashe na mushiki wanjye ari Uganda. Tatasha n'abandi bantu b'inshuti zanjye bose cyane cyane n'abo twiganye.
Wize hehe Melkio?
Nize muri College of Pejo rwa Nyange.
Ubwo barakumvise. Bandanya.
Yego n'abandi bantu dusenga na bose mbifuriza kuzagira umwaka mushya muhire wa 2018.
Ni byiza cyane. Urakoze cyane. Na umwaka mushasha muhire kuri wewe n'abawe. Radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanya twakira abandi ku mirongo ya telefone no kuri Facebook. Twakire Jean Paul ku murongo wa telefone. Uraho urakomeye?
Yego ndakomeye, namwe murakomeye.
Yes, turashima cyane. Uri hehe Jean Paul?
Ndi Bujumbura mu Burundi muri karitsiye Nyakabiga.
Munyakabiga, byifashe gute aho Munyakabiga?
Munyaka bigana amahoro.
Ni byiza ni byiza. Duga ku ijambo, sigaje amasegonda makenya ariko tasha biwawe.
Yego ndashaka gutasha ababyeyi banje bari mu ntara ya Gitega muri komine Bugendana. Uwitwa Simonge Ngetereze na Kotize Nzikubanyanka. Ndatasha n'umufasoni wanje yitwa Generoza Nimubona. Ndatasha mushiki wanjye yitwa Consolata Ndikumana, umugabo wiwe yitwa Yohani Ndikumana. Ndatasha na Jeanne, ndatasha na Venasi, ndatasha na Francine, ndatasha na Chantare, ndatasha n'umugabo wiwe yitwa Francois. Ndatasha na Emmanuel mke wanjye.
Ego. Jean Paul.
Ndatasha n'uwitwa Patrick.
Ni byiza cyane Jean Paul. Akanya katubanye gato ariko nejo nkuko nabibabwiye twabibemereye nejo nzogaruka tubandanye twifurizanya umwaka mushasha muhire. Murakoze cyane rero mwese tubandanya tubararika mu mviriza radio ijwi rya America muri studio gatanu Washington DC mwari muri kumwe na Orion Itangishaka nari kumwe kandi na Innocent Kimenyi na Patrick Deya mu buhinga bw'ivyuma radio ijwi rya America bonane kuri mwese muri iyi minsi iza.